ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya kane. Bakivugana n'abantu, abaherezi bazana naho bari n'umukuru w'abacungera irembo ry'urusengero n'abasadukayo, bababajwe cyane n'uko bigisha abantu, bababarira yuko kuzuka kw'abapfuye kwabonetse kuri Yesu. Babashorera kw'amaboko, babashira mu ibohero gushitsa mu gitondo kuko bwari bugorovye. Ariko benshi mu bumvise iryo jambo barizera, igitigiri cy'abagabo gishika nk'ibihumbi bitanu. Bukeye bwaho, abashingantahe babo, abakuru n'abahinga b'ivyanditswe bakoranira i Yerusalemu, Anasi umuherezi mukuru, Kayafa, Yohana, Alekisandero n'ab'umuryango bose w'abaherezi bakuru. Babashize hagati barababaza bati,
"N'ubushobozi ki cyangwa n'izina riki vyabateye gukora ivyo?"
Nuko Petero yuzuye mpemu yera arababarira ati,
"Yemwe bashinga ntahe babantu n'abakuru, uwo munsi ko ducunaguzwa ivyo twagiriye neza umuntu yanyogomba kandi n'icamukijije, nimumenye mwese n'ubwoko bwose bw'Abisirayeli yuko ari mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, uwo mwebwe mwabanvye Imana ikamuzura mu bapfuye, ko ariho hatumye uwo muntu ahagarara imbere yanyu akomeye. Uwo niwe buye mwebwe abubatsi mwatituye kandi ryahindutse rigumye imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonegwamwo, kuko atarinda izina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo."
Babonye gushira amanga kwa Petero na Yohana, kandi babona ko batigishijwe atari abanyabwenge, baratangara, maze bamenya ko babana na Yesu. Kandi babonye uwo muntu yakijijwe ahagararanye nabo, babura icyo bavuga, barabataramura, maze baje inama bati,
"Mbega aba bantu tubagire dute?
Ko vyamenyekanye mu babi Yerusalemu bose yuko bakoze ikimenyetso kibaye rurangiranwa, natwe ntidushobora kubihakana.
Ariko ntibarushirize kwamamara mu bantu,
tubahahirize,
ntibongere kugira umuntu n'umwe babarira muri iryo zina."
Babahamagaje, barabihanikiriza ngo ntibihende ngo bavuge canke bigishe mu izina rya Yesu. Petero na Yohana barabishura bati,
"Namba ari vyiza mu maso y'Imana kubumvira kubarutisha Imana, nimubitandukanye,
kuko twa tudashobora kureka kuvuga ibyo twabonye n'ibyo twumvise."
Nabo bongeye kubahahiriza, barabarekura babuze uko bobahana kubw'abantu, kuko bose bahimbaza Imana kuvyabaye. Kuko uwo muntu yari arengeje imyaka 40 avutse, wakozwe ku ico kimenyetso cyo kumukiza. Nuko barekuwe basubira muri bagenzi babo, babiganira ibyo abakuru b'abaherezi n'abakuru bababwiye byose. Nabo babyumvise bavuga n'ijwi rirenga, babwira Imana n'umutima uhuye bati,
"Databuja, ni wewe waremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimo byose, kandi wavugiye mu kanwa ka sogokuruza Dawidi umusabyi wawe, ubivugisha mpemu yera uti, abanyamahanga ni iki kibateye umuvurungano n'amoko yagiriye ingingo iki by'ubusa? Abami bo mu isi batonze urugamba n'abakuru bakoraniye hamwe kurwanya Uhoraho n'uwo yarobanuje amavuta. Kandi by'ukuri muri iki gisagara, Herode bona Pontio Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango ya Isirayeli bakoraniye kurwanya umushumba wawe yera Yesu, uwo warobanuje amavuta, ngo bashitse iby'ukuboko kwawe n'inama yawe byari byaragabiye byose ko bizoba. Kandi none mwami, raba agahahirizo kabo uha abasabye wawe kuvuga ijambo ryawe bashize amazinda rwose, ukigoroye ukuboko kwawe gukiza indwara, ibimenyetso n'ibitangaza bikorwe mu izina ry'umushumba wawe yera Yesu."
Bahejeje gusenga, aho bakoraniye haratigita, bose buzuzwa mpemu yera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amazinda. Kandi umugwi w'abizeye bari bahuje umutima n'inama, kandi nta n'umwe yakimbukira ikintu cyose atunze ngo niciwe, ariko byose barabisangira. Kandi intumwa zashingira ntawe kuzuka k'Umwami Yesu ziri n'ubushobozi bwinshi, kandi ubuntu bw'Imana bwinshi buba kuri bo bose. Nta mukene yari muri bo, kuko abari bafise amatongo bose canke inzu babigurisha bakazana ibiguzi vy'ivyo bagurishije bakabishira imbere y'ibirenge by'intumwa, maze bakabigabanganya abantu umuntu wese uko akenye. Na Yosefu uw'intumwa zise Barunaba, bisobanurwa ngo umwana wo guhanura, Umulewi yavukiye kupuro, yari afise itongo ararigurisha, azana ibiguzi vyaryo abishira imbere y'ibirenge by'intumwa.